iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu Rwanda, Edouard Bamporiki, afungiwe mu rugo kuva kuri uyu wa kane.
Akurikiranyweho icyaha cya ruswa bifitanye isano nabyo, ubungubu akaba ari byo kwicyana bikaba biri no mu iperereza.
Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira. Mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja.
Twabonye abantu 53, ubu nibo twahanduye, nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu.
Janvier Ramuli, umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buhakana ko Amerika ataruhara rwa gisirikare gweruye ifise mu icwa ry'ingabo z'Uburusiya zifise amapete yo hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby ajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Amerika, Pentagon, abishuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohowe n'ikimenyesha makuru nyamerika The New York Times kigaruka kuri ivyo vyagirije. Kirby aremera adahigimanga ko Amerika yahaye ingisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cabo, ariko agahakana yivu inyuma ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenerali b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kwa gatatu mw'ijoro cemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyegeye abajenero b'Uburusiya no kubica kuva Uburusiya butangura gutera Ukraine. Ikimenyesha makuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aja habona, aribo bakibwiye ko abajenero barenga 20 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abenshi mu bishwe Ukraine yamenye ibibanza barimwo yifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho impande zihuriza uko biri kose nuko Ukraine akenshi hidahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Uburusiya. Mu ndwi iheze habuze gato gusa ngo itere ikirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru ataremezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make cane. General Valery Gerasimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyesha makuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru yahari kirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba muri Ukraine, ariko Uburusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo bikuru. Umuvugizi wa Pentagon kuri ibi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo ahigaba ibitero nabo ibigabako. Akanama kajeje umutekano mu biro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, kanibagura inkuru ya The New York Times kavuga ko ari inkuru yuzuye ugusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ukraine yemerewe ingabire y'amafaranga arenga miliyari 6,500,000,000 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze iminsi Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganji wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu buseruko, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro huri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganji Denis yasiguriye ijwi rya Amerika mu ico kiganiro cihariye yarihaye ko igihugu ciwe muri ano mezi ane aheze kigira igihengeri c'uburyo bugera ku miliyari 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimo n'ubundi bugera ku miliyari 33 z'amadolari ya Amerika. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden asaba Congress ya Amerika kugira ngo ihe Ukraine buzoba ubwo kuzuza ico gihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira ko Ukraine itsinda intambara. Uwo mutegetsi mu majambo yiwe yagize ati, Ukraine izotsinda iyo ntambara, kandi inyuma y'intsinzi tuzaba dukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijyanye no ku isi. President w'Uburusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwango rw'abayahudi umushikiranganje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu aheruka kuvuga. Umushikiranganje Serge Lavrov mu kiganiro yakoranye na television y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwasi mukuru w'Abayahudi ari Abayahudi ubwabo, yongera ko umukuru w'Abanazi Adolf Hitler yari afise amaraso y'Abayahudi. Ibiro by'umushikiranganje wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongwe, bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganje yemeye gutanga imbabazi Putin yamusavye ku izina ry'Abayahudi, agira ko shimira ko yerekanye aho ahagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi abanazi b'Abadagi bakoreye Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo bwicanyi bwahitanye Abayahudi baharugwa mu miliyoni zitandatu. Dusozere ku mugabane wa Afrika muri Somalia, amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu azobigenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu nyene, hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Manda ya President Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Famojo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021, ariko aguma ku butegetsi bitewe ahanini n'uko vyamunaniye gutunganya amatora y'uwo musubirira. Mu zindi mvo nyamukuru zacereje matora harimo injyane zimaze igihe hagati y'indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangaminsi gishasha c'amatora ya Somalia kikavuga ko abazokwitoza abazokwiyandikisha igenekerezo rya 8 ku kwezi kwa gatanu, imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12, hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia, president atorwa n'abashingamateka n'abakenguzamateka. Wegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguzamateka na nshingamateka ya Somalia, no kuvuga ko ategerezwa kuronka amajwi 188.
Urakoze Diane, ni nahazwe mu komeje kumva radio ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.akadumo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu Rwanda, Edouard Bampuriki, afungiwe iwe mu rugo kuva kuri uyu wa kane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruravuga ko akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, amubaza ibyaha Bampuriki akurikiranyweho.
Akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibifitanye isano nabyo, ubu ngubu akaba ari byo akurikiranyweho, bikaba biri no mu iperereza.
Mu itangazo mwasohoye mwavuze ko afungiwe iwe mu rugo, ibyo bijya bibaho mu bihano bijya bitangwa gufungira umuntu mu rugo bikorwa gute?
Wenda iyo ni imvugo ishobora kuba yakoreshejwe, ariko icyakozwe ni gishingiye ku itegeko, aho umugenzacyaha yemerewe mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora. Umugenzacyaha cyangwa n'umushinjacyaha bashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza, bimwe yategetswe agomba kubahiriza mu byo umugenzacyaha yamutegetse ko kutarenga imbago z'urugo rwe. Kuba igihe hakorwa iperereza, ashobora uwukorwa iperereza, umugenzacyaha ashobora kumutegeka ibintu runaka agomba kubahiriza.
Ashobora akenshi bavuga ko umuntu yafunzwe kugira ngo atica iperereza, ariko ashobora kuguma iwe mu rugo, ariko akaba yakoresha telefoni cyangwa se akaba yakoresha n'abandi bantu bamusura. Byo biba bifite
navuze muri bimwe umugenzacyaha yamutegetse nicyo kutarenga imbago z'urugo rwe hari n'izindi n'ibindi yamutegetse ariko singombwa wenda ko umuntu yajya muri details.
Yego. Iyo ari mu rugo hakurikizwa ya mategeko n'ubundi asanzwe akurikizwa kuvuga ngo iminsi 5 nyuma bakagezwe mu bushinjacyaha n'ibindi.
Icyo gihe iperereza gakorwa iyo rimaze gukorwa ibimenyetso byose byamaze gukusanywa mu gihe runaka ashobora kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. Biriya byose byaba yamutegetse no kugira ngo iperereza rikorwe neza.
Hanyuma hari indi makuru yavugaga ko atari we wenyine, hari n'undi witwa Merari mpabwa n'amaguru nawe ngo waba yarafashwe. Ibyo byo nibyo
ngira ngo no muri by'abamoriki ntabwo ijambo gufatwa ryiza rikoreshwa. Hari ibyo yabajijwe hanyuma agataha nta kintu.
Umuvugizi wa Ribetieri Murangira havugana na Sumtaka Boyi nibutse ko itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranyweho. Nibyo byatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amuhagarika ku mirimo ye. Mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru imiryango irenga 75 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yasuye imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa se irwaje amavunja.
Ijwi rya Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka kwirwaya amavunja. Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakize amavunja, ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye.
Jetramwe na wibaga mu wibaga mu mashiga bukiye naho nta muntu wabaje mwacu ntawe rwose ngo beshi kari yako niko ka karananiranye uriya yarananiranye wa muyobora.
Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko, nawe mu murenge wa Musanza rwa yamavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura.
Uracyarwara imvunja se?
Ndazirwa ko ndaje kwihandura.
Bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu mukecuru?
Nene ko gazaga tuzigihe kuko gazaga
ngo gwiki
tuzu ko gazaga n'inke gaziraga
none se nta buzukuru ufite baguhandura
cyabuzukuru ibyabaye byasize iki
ibyabaye uravuga iki mukecuru
ntamba yabaye asize iki mu buzukuru naramugaye batendikirema kuri kureba ndangije imyaka 17 ndikirema ubwo nta kintu nkoraga no gutega baramba ntakintu gishobora gukora. Niyo yakavunja akaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura. Baba batabonetse rero nuko nyine igihe babonetse bakagahandura.
Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja. Gusa hari nabo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja.
Ntabwo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima.
Murinda kuza n'abanyabuzima ngo bahandure imvunja?
Ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagasha dusa n'abateye amahane ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha.
Nese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka. Nese wabahandura buri munsi.
Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier Meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho.
Muri iyo profile nakubwiye twakoze intera mu kwezi kwa kane.
Yego.
Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavuga muri uku kwezi ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi barwaye, ariko abo ngabo nibo twasuzanyije uku kwezi kwa kane twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije.
Umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa.
Ari icyo kijyanye n'amavunja ari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa. Ejo ubundi gusohorezanya n'ukwezi kwa kane byarakozwe, aho rero byagiye bigaragara icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda. Icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo tubegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage abajyanama b'ubuzima urubyiruko rw'abakorerabushake tugenda tubifatanya aho bigaragaye ndetse n'ibigo nderabuzima kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho bahanduye.
Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye, ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene.
Impamvu ni ukubura amazi, wenda yabuze amafaranga yo kugura amazi mbo n'agasabune. Ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune me.
Niba ari amarogano ntambizi pe, niyo myaka itanu mvuze irarenga ni ukuri pe. Amavunja gabaye nk'iwanje akaramata ni ukuri. Ari nigiye niheba nkavuga nti mana koko wankuyeho iki gisuzuguro c'amavunja. Nkumva ni ibintu nanje bimbabaje.
Nimba naragiye guca inshuro nk'ubu sibyo? Najya gushaka ico barararaga amavunja ntabwo ndagitaho buraca mu itondo nje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije.
Mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja. Aha yababwiraga mu mwaka w'2015
kandi tuvuga ko dutunze, tuvuga ko duhinga, hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja. Ugasanga abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja. Turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga.
Ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya, kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye, na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara. Eh, bagira ubusajwi ry'Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatanu yagiranye inama na bamburamatare b'intara zose z'u Burundi, barasuzumira hamwe igitega mu murwa mukuru, ibibazo bijyanye no kubona ibiribwa bihagije, gucunga amahoro n'umutekano no guteza imbere ubuyobozi bubereye abaturage mu Burundi. Kandi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kuzamuka, barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kuri wa gatatu icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Kigali, Thierry Vendayishimiye.
Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje hamwe no kunguruza abantu n'ibintu, yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara cha Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe. Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu byiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara cha Bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga 150 kuyara hasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko ko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba.
Baratutse ibintu byose nk'abakozi bakora naho imishahara itekiraduka, numva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ifungurwa, amabisi n'amazu abayafise barayadutsa, urumva ibintu byose byabaye ndansi.
Kwiyunguruza biragora, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose biragora. Hanyuma bagaca batunze igiciro kandi bakabona ko byose bibuze.
Kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha atatu mu gisagara cha Bujumbura. Abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo cibura ry'imodoka.
Nako twubwahirira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nkubura by'imirongo igaruhira. Nta bisi turiko turabona, turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe, nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko bitewe ubwoba kuva sanswe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bamwe bacerewe yo bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba.
N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo.
Turabyakirenza cyane kuko nta hopinga leta uko zivugijwe n'uko zitamba mbo ikintu cyo hindurwa n'uko bodi ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari. Turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi itatu tutaronka. Nuko natwe ngo tuvugira rero kugira cyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tugakora akazi nk'uko bisanzwe
bogerageza ibitoro bikaboneka hose.
Umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kuwarenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu.
Ugiye kubiraba ingingo ifashwe hanini umuhangayi ifata ndi mu mutungo ujya mu ita mu kosoma sema cyane nicyo bituma ariko twasaba yuko na leta cyangwa se ibo kayi ko tuvuga yuko umuntu mu bituma yuce bitura cyane rwose ari kwa mukori atari baheta isigane mu kigega dushaka yuko nayo ni wowe uba mugabo bikunda kandi bishoboka nko kuduza amajyambere nayo cyangwa mugihe cy'ibihumbi
naho ku bijyanye n'ingabire y'igitoro leta y'Ubuyapani yemereye igihugu cy'u Burundi mu minsi iheze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cyane cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye. Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyi ndwi.
Iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafite inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani twasinyaniye nibyo mugabo buravuga buti icyo gitoro muca mukigurisha mukagurisha hino mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemo acaje mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko ni guca Ubuyapani. Murumva rero yuko icyo gitoro ntikirashikangaha kiri mu nzira.
Iri duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangaje mu kwezi guheze ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Iyi nkuru mwayisanga kandi ku rubuga rwa Facebook Radio Yacu VOA. Mukomeje kudusura mutanga ibitekerezo byanyu. Ndayambaje Jonathan uri Bujumbura mu Burundi yanditse agira ati ikibazo nuko abagendesha ivyuma byo kwiyunguruza batumva baguma baca kubiri n'amategeko ya leta atariko hamwe bo bahasha ntibosubira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Impunzi z'Abarundi hafi ya zose ziri mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari kingiza virusi ya corona. Ntibanabishaka babiterwa n'impuha, amakuru mabi n'inyigisho zidakwiye. Inkuru irambuye James Jovin.
Igihugu cya Tanzania gisigayemo impunzi z'Abarundi zirenga gato 145 ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajeje amagara y'abantu mu ntera Kigoma bamaze kwicandagisha bagera hafi 2750 gusa benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson & Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha, amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika.
Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari kubandanya bagenda na buryo bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi ngo rushinge rwa corona nago twifuza kandi ikindi nacyo twongera ko nuko no kumashyura abana basigaye biga nabi bivanye n'izo shinge babonye igari bakiruka
ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera jo singe za corona tugombye ico kibazo twebwe jo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye
nkajeho nyene ntangwe kuzumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva nukuri aha ni ngorane umutekano w'impunzi aha nukuri twege kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu nukuri ni murabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu he n'ibyo
turagira amagenga je niyo ngaharura nko kuri je nihagaze ku mwanya wo kuza guteza inshi nta ndahababuze
nziza gusa babanze batanye inyigisho rucanze rusigura iki rufashe iki bigenda byonyine
nukuri umutima ucuga muri hejuru kandi kuri turasabye leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni kubushake ntaguhatwa kurimo
naho biruko harimo bake bake babona yuko izo canjo zikenewe kandi zofasha gukemura icyo kibazo gihangayisha igihafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi itatu kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cy'u Bushinwa
cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi n'ukuri turashima
hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
murabo kungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanganya ne ubuzima bwiwe burangirikanye
kuba mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontières ariryo rigejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera itanga inyigisho kubijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho byankenerwa mu kwirinda uwo mugera muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko mugera corona umaze kwica batari bake hose ku isi ariko nta makuru y'abandura kibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Rutana Nyarugusu hafi imyaka itatu kuva uwo mugera utangiye kuvugwa gusa makenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije kurangiza icyumweru neza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ugira umuherekeza agira ngo umugoroba w'induga uragendwa murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Vabzaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu rwamudenderwa mudereri ndagacharishari kashiraga bokamazima kano kuri bura ningero tizimba mukirago nibutsinda majuri maze ndumva ngendo bamicumira gakene ko ahundo mugabo ye ngo basuri ni nkumi mbiri ndiruko abana nabasaza turabazi